Nzamba.
Nzambira samirana.
Mugira mahoro mwebwe mwese muri kumuhora wa makuru ya Radio Inzamba gatika kawe sangwe ikaze kuri no sango rya makuru turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 mu kakaro amakuru ino munsi muza kuyashikirizwa na Jewe Josine Kaze nayo akabagizwe na zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ikiziga cy'umuntu caraye gitowe ku nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika mu ntara ya Rumonge, uwo muntu akaba yamenyekanye ko yoba yari umurovyi yaramaze iminsi yarabuzwe irengero. Imyidogo ni myinshi ku Barundi bajabuka imbibe baja guca ingero mu gihugu kibanyi ca Congo, abo mu ntara ya Cibitoke yanurubibe n'ico gihugu bavuga ko bambugwa utwo baba bafise bagafungwa canke bakicwa. Murabikurikira murano makuru. Murakurikira kandi n'ukungene kugwanya igiturire vyifashe mu Burundi ni muri ca kigabane ku isoko cuna nigwa ma radio RFA Inzamba ndere na television Renaissance. Mukurikira ku misi yose ya gatandatu mugume hafi, tubafitiye kandi n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ndwi dusozereye. Kaze mwese,
urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubara mutsanda bahani kaze murano makuru. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bajavuka guca ingero muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo ngo barafatwa nabi n'abanye Congo babatoza amafaranga ku mabariyeri atandukanye imbere y'uko bashikiye bagiye. Iyo badatanze ayo mafaranga bamwe muri bo barafungwa abandi bakicwa, bagasaba leta y'u Burundi n'iya Congo kwicarira ico kibazo. Ni nkuru tubaza Delicia Kamikazi.
Abo Barundi baje gupagasa mu gihugu kibanyi ca Repubulika ehani intwaro rusange ya Congo bajabukana uruzi Rusizi ku ruhande rw'amakomine ya Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Aho mu ntara ya Kivu mu manuko, ku munsi umurundi arakorera amafaranga angana 5,000 mu mirima, mu gihe mu Burundi uwiriwe ku kivi atarenze 2,500. Ariko rero ngo ntiboroherwa bariko bajabuka muri ico gihugu, baratoza amafaranga menshi inzira yose kugira barengane, bagakorerwa n'andi mabi nk'ukuno abitubwira.
Mu kugenda sanga amabariyeri ari menshi bagenda barariha amahera, ku buryo ubu umuntu kugira ngo ashike imisisi kubera amabariyeri menshi y'abakongomani hari 400,000 kugira ngo ashikeyo, kandi Abarundi ntibaheba kugendayo. Ariko nawe yashikeyo arakora karonka icyo kuzanira abana amezi abiri aheze. Rero bafite intambamyi z'amabariyeri menshi muri Congo, intambamyi zo gufatwa, zo gufungwa, intambamyi no gupfa, hariho abo bica.
Basaba bashimitse leta y'u Burundi ko yoganira n'iya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo iryo totezwa rihagarare, na rirya abanyekongo iyo baje guca ingero mu Burundi bidegenje.
Baca baja barafungwa, basanga mu mazu babafunga, basanga mu mirima babafunga, muri ako karere ka Uvira Kasange Abarundi ntibidegenje tumwe no guhohoterwa n'abakongomani. Nk'uko imigenderanire y'ibi bihugu bibiri isanzwe ari myiza, leta y'u Burundi ivugane na leta ya Congo bakinyira Umurundi ari hariya muri Congo na cyane cyane muri Sud Kivu, hama bafunzwe bahohoterwa barenganywa bafunguka n'abarengana bataha boroherezwa mu gutaha, n'abajyayo nyine hamwe baba bashiye mu nzira zemewe n'amategeko nabo nyine boroherezwa mu kujayo.
Twarondeye abarongoye intwara ya Kivu mu manuko n'abo mu bushikiranganji bw'u Burundi bujeje imigenderanire n'amakungu bagico bashikirije ico kibazo, ariko ntitwabaronze.
Ibibazo vy'abarundi baje gupagasa saho muri Congo gusa, abarundi batahuka bavuye mu gihugu ca Tanzania mu gihe baba bamaze imiti gupagasa mu bihugu vyo mu karere, bagiriza abapolisi ba Tanzania hamwe n'ugwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu abo bita banamugambo ko babiba utwo baba babiri yakuya. Abo Barundi basaba abategetsi b'u Burundi ku rwego rw'igihugu kuvugana na bagenzi babo muri Tanzania kugira ngo izo ngorane zihagarare. Ni nkuru ya Vanessa Muhiteka.
Abarundi babangamirwa cane na baba baje bavuye mu gihugu ca Zambia, aho usanga bakora urudandazwa n'ahandi nko muri Kenya, aho baza baciye mu mabarabara bagaca mu gihugu ca Tanzania. Basigura ko bamwe mu bapolisi ba Tanzania babambura utwa bafite twose harimo n'amafaranga. Umurundi yari kumwe n'abandi bavuye mu gihugu cha Zambia ariko atashimye ko amajwi yiwe akoreshwa ku mvo z'umutekano. Avuga ati: "Jewe nari mvuye mu gihugu cha Zambia ndi kumwe n'abandi barundi. Nari majeyo imyaka 3 nakuru rudandazwa. Abapolisi ba Tanzania batanguye kutwamburira ku rubibe rwa Tanzania na Zambia. Umwe wese yavuyeho atanze ibihumbi 200 by'amashilingi ya Tanzania. Ibintu byagiye gukomera cyane tugeze hafi y'urubibe ku Burundi na Tanzania mu ntara ya Kigoma." Ayo makuru nyene akavuga ko aho baba bageze aho bita Gorogota nk'uko mu mvugo yabo babivuga. Abapolisi ba Tanzania ngo barasaka cyane imodokari aho mbere babaza ibibazo byinshi ababa bari muri izo modokari. Umwe wese asabwa kwisopa hagize uvugana nabi n'aba bapolisi canke akavuga ko ataco afise bose bacabururutswa imodokari. Ayo makuru akavuga ko muri ico gihe abapolisi baca babatwara ivyo bafise vyose, uri telefone ngendanwa, uri amafaranga canke imizigo baba bafise bakuye mu gihugu ca Zambia. Ababa bavuye kupagasa mu gihugu ca Tanzania benshi muri bo bavuga ko bibwa nabo bita bana mugambo ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa Tanzania CCM. Abibwa nabo bana mugambo n'abadaca ku rubibe bayitamwo guca mu nzira zitazwi zo mu nkengera uruzi Maragaraji. Abo baba arabinjirana ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania mu makomine ya Kayogoro, Ukimba na Giharo mu ntara za Makamba na Rutana. Abasiye gufumbatisha abapolisi ba Tanzania na bana mugambo barahiza bagatabwa muri yomi bakajanwa gufungwa nk'uko ayo makuru abandanya avyemeza. Abajijwe intwaro mu Burundi no muri Tanzania baramaze kuvugana kenshi kuri ico kibazo ivyo bita mu Giswahili ujijane mwema, ariko bikaba bitaracureha. Abarundi bahuye n'ivyo bibazo basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kuvugana na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu kugira ico kibazo gitoregwe inyishu. Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe ntigwashoboye kuronka uburongoye igipolisi co kimwe n'uburongoye umugambwe CCM mu ntara ya Kigoma ngo batange umuco kuri iyo myidogo y'abarundi bavuga ko bahohoterwa mu gihugu ca Tanzania.
Inzamba.
Mu makuru y'umutekano hari kiziga chatowe ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika muri komine n'intara ya Rumonge mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Amakuru ava muri iyo komine avuga ko uwo yatowe yari umurovyi yari yazimiye kuva ku igenekerezo rya 15. Igipolisi n'abajejwe intwaro bakaba bahashitse baca batanga itegeko ry'uko bohamba ico kiziga cari catanguye kononekara nk'uko ayo makuru abandanya bivuga. Ni inkuru dushikirizwa na Beni Axera Kana.
Icyo kiziga chatowe ku ruhande rw'umutumba nka yamba muri zone Rumonge. Abantu ba mbere babagiye ku kiyaga nibo babonye icyo kiziga nk'uko amakuru avaho mu Rumonge abivuga. Ngo yatowe ngo umurovyi abarovyi bagenzi biyo basigura ko inyuma yo kwinjira mu kiyaga ku muhingamo ku munsi wa kane bari bamubuze. Kuva ico gihe ngo babandanije bamurondera baramubura, bakibaza ko yoba yakorokeye mu kiyaga arabura umutabariza gutyo asomanturi. Uwo murovyi ngo yaturuka muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura, ikiziga ciwe kikaba cari catanguye kononekara nk'uko ababibonye bavyigana. Igipolisi cyo kimwe n'abajejwe intwaro bafatikanyije n'urunani rw'abarovyi n'abadandaza amafi maze baciye bamufuba muri iyi ndwi. Ico kiziga kigize ica gatatu gitowe ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika. Abarovyi bavuga ko hari uwundi yatowe muri zone Gatete muri komine Rumonge ku igenekerezo ya 13 mu Kakaro. Uwundi ngo bamusanze amazi iminsi 3 yapfiriye mu bwato buroba ku murango ahatumberanye n'ikivuko ca mvugo muri komine ya Nyanzarake intara ya Makamba. Abarovyi bagasigura ko ayo masanganya agwiriye kubera imiyaga myinshi yibonekeza mu gihe cici. Abo mu runani rw'abarovyi n'abadandaza amafi mu Burundi bakaba bamaze iminsi bahimiriza abarovyi kugura amakoti yo kwikingira mu gihe bagiye mu kiyaga.
Mubutungane na Hongo ntivyumvikana ingene urubanza rw'ikibiriraho rushobora kumara hafi imyaka 5 rutaracika ngo bagirizwa bamenye ubwo baciriwe. Uko niko bisigurwa n'umushinwa manza Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mu ishira hamwe rigwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu, akabivuga kubijanye n'urubanza rw'abasirikare bagirijwe kuba mu bateye ikambi ya gisirikare ya Mukoni mu ntara ya Muyinga mu mwaka wa 2017. Mu bisanzwe ngo kuva ku mucamanza wa mbere gushika ku wa nyuma, amategeko ategekanya ko urubanza rw'ikibiriraho rutarenza iminsi 45 nk'uko amategeko abitegekanya.
Abasirikare bagifatwa bahohotewe ubuzima n'uwarajejwe iperereza mu ntara ya Muyinga akababoreza igufa ashaka kubakuramwo ibyo bavuga abyemeza kugira ngo bizobe ibyemezo by'umushikiriza amanzi imbere ya sentare. Nivyatevye urwo rubanza rucorobani barubanisha ikibiriraho naho nyene batabanje kuraba nuko abo bafashe babafashe ico caha iriko kiraba nk'uko amategeko abivuga canke bo baba ariko bahunga bahejeje gukora ico caha. Ibyo babikora kandi ariko barakurikiranwa ku caha bahohotewe ubuzima eka mbere hariho ngo nabadashobora guhagarara kugira bashobore kuvuga imbere ya sentare. Nuko mu bisanzwe kubera urubanza bari bacuze mu rwego rw'imanza zoranishwa ikibiriraho, murumva rero yuko ari urubanza rwagereraho nyanga amategeko. Ibyo navyo bikaba byavuye cyane cyane biva cyane cyane ko ari manza umenga ntizitegerezwa kubahirizwa amategeko nk'abandi, eka mbere n'abacamanza bazica ukamenga bagendera ku mabwire y'abatwara igihugu canke abo baba babahohoteye. Ibyo rero nibidutangaza ko urwo rubanza ruriko rugenduka kuko si rwonyene ruri mu zindi. Aba bantu bose mubona bakurikiranwa ku byaha bifitanye isano na politiki cyane cyane bahoze mu gisada cya kera, imanza zabo usanga zimeze uko. Abarabafunzwe muri prison ya Gitega, abafungiwe muri prison ya Bujumbura usanga bamaze imyaka 4 imyaka 5 imanza zabo zidatera imbere. Zo twamategeko turabivuga muri akati Burundi twerekana ayo madosier tuka umuntu umbere yo kugira ngo umushikiriza amanza cyangwa abacamanza sentare dushize izo manza zikubita gashi turabe ko bozo hamagara bakaburana nk'abandi.
Mu kiganiro ku isoko cuno munsi tubabwira ibijanye no kugwanya igiturire mu Burundi. Emile Nibasumba
ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Naho yemera kwigiturire kiribwa n'abategetsi mu gihugu, Evariste Ndayishimiye yagiriza bamwe mu barongoye amashyirahamwe yigenga ko aribo bakorana nabo bategetsi mu kunyonora ayo matungo y'u Burundi. Rimwe mu mashyirahamwe yishinze kugwanya igiturire rivuga iki kuri ayo majambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi? Hokogwa iki kugira ngo igiturire gituzwe mu Burundi? Ivyo ni bimwe mu byo tugaruka ko mu kiganiro ku isoko Chokuru wa 17 mukakaro mu 2021. Muri kumwe na Emile Nibasumba muri iki kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance. Ndabahaye ikaze. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ba RFI na France 24 ku munsi wa gatatu, bamubajije ingene ariko aragwanya igiturire cyama kiyamirizwa n'amashyirahamwe yigenga, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishuye ko nayo mashyirahamwe yigenga atera.
Je connais déjà qui sont qui ont des associations de lutte contre
Ndaza abantu bafite amashyirahamwe yo kugwanya igiturire ariko bo nyene basanzwe bagiye biturire bategura ingene bakorana n'abategetsi bamwe bamwe mu gusahura igihugu. Iyo abo bategetsi banyuruje amatungo ya leta nayo mashyirahamwe yigenga aca bavugira kuko burya ibyabaye mu Burundi birisa. Turiko turasubira gusanasana igihugu tunanywanisha Abarundi. Hari ingendo mbi yahitiye uno munsi turiko turasubiza ibintu ku murongo. Ibyo rero abo bikanezereza n'abandi binezereza. Kare abantu bibwira ko bashobora kunyuruza amatungo ya leta bishitse bagafungwa bakazojyayo bivye bafunguwe, ariko ubu barahanwa bakanishyura yo bivye. Biracintege abasumba, biracintege kuko barazi ko atanyungu babikuramo.
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasubiwemo mu Kirundi na mugenzi wacu Eloge Divin Remesha, ariko none ko Olicom ari rimwe mu mashyira hamwe aboneka cyane muri icyo gisata cyo kugwanya ibiturire mu Burundi, urirongoye yoba ariwe adomwa ku rutoke n'umukuru w'igihugu Gabriel Rushiri arongoye Olicom arishura icyo kibazo.
Narumvise yuko yabivuganye agashavu kenshi, twebwe rero tukabona yuko ishobora kuba ari uburyo novuga bwo kuvuga technique de communication kugira ngo abari mu rugamba babe discredite, no kuvuga bateshe agaciro. Twebwe tumaze mu rugamba imyaka irenga 20, twarafunzwe, twarahunze, aragirijwe ibitwa, abantu bacu barishwe. Mu bisanzwe ikibazo sabagwanya igiturire barya igiturire kuko nabo baje mu bafatwa bakoze amakosa, murumva yuko ibyo atari umwanya umuntu bimarako, kuko amategeko ari ngaho kugira ngo akingire igihugu n'abanyagihugu, akingire itunga ry'igihugu. Nta ugwanya igiturire, nta utakigwanya, wese uwo ari we wese afatwa n'amategeko. Urumva rero yuko atansiguro nimwe ushobora gusigura yuko uyashobora kugira ikosa rikanegwa cyangwa uyuya ntarigire.
Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Olicom rigwanya igiturire n'isesagugwa ry'amatungo y'igihugu, aravuga kandi n'ibyokogwa kugira ngo Burundi buvavanure n'ingeso y'igiturire.
Ubwa mbere nuko amateka akurikiza ikigira kabigomba gukurikizwa, nuko abantu bakora ibintu bisanzwe nk'ubu bibavuga byo kwerekana ubutunzi bakabikora guhera ku mukuru w'igihugu, ibyegera byiwe, abashikiranganji, abari mu biro by'inama nshingamateka, abari mu biro by'inama nkuru z'amateka, abantu bose bavugwa n'itegeko bavugwa yuko mitari 15 babyerekanye kugeza n'ino saha navyo barakora. Tugasaba yuko hoba ini strategy global yo kwerekana ikindi giturire kigwanyo. Icyo twomusaba nuko abarundi bomenya itegeko yisunga kugira ngo asaba amafaranga abantu nahaja, kuko umukuru w'igihugu ahari kugira ngo ibibazo bw'ibashingiro. Ntanu nahamwe ntagi ngo nimwe ivuga yuko abantu basubiza amafaranga bagaca bariko, nta hamwe biribye. Kandi abo bantu twe amakuru twumva ntibaje mu butungane, nibwo bubikora habe dose, ntibaje mu butungane abo bantu, ntituzi niyo amafaranga yaja. Mugende murabe mwitegeko leta itunganya buri mwaka mu gisata kiraba amafaranga asubizwa yibwe, icyo bita recouvrement des fonds détournés. Iyo rubrique harimo ko amafaranga ashika umuriyoni n'ibihumbi amajana bivuze amafaranga y'amarundi, no kuvuga hafi amadolari 500 y'amanyamerika. None mwumva amafaranga ko bava kwa subizo aca jahe, ahubwo n'ikindi kibazo nibaza yuko gikwiye kuza kikabazwa.
Mucegeranyo cyasohotse mu ntango z'umwaka, ishyirahamwe mpuzamakungu Transparency International rishyira Burundi mu bihugu 15 ku isi birangwamo igiturire kurusha ibindi. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko, Burundi bukaba burushwa gusa na Sudani y'Epfo mu kugiturire. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Ndakengurukiye bagenzanje bo mu runani rw'ibimenyesha makuru bafashije kugitororokanya. Namwe mwaduteze abiri ndabashimiye. Ku isoko mwagishikirijwe na Emile Nibasumba, naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse.
Cyari ikiganiro ku isoko. Ubu naho dusozere tubashikiriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ndwi tuyasomegwa na Diane Nkurunziza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bakunzi, kurano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ndwi tuyatangurire ku bijanye n'umutekano muke, aho ikinyamakuru iwacu cyandika kunyuruzwa ry'abantu yasubiye kuba ndanse mu gihugu cy'u Burundi. Kiti itorwa ry'ibiziga birenga 30 ku nkengera za Rusizi mu ntara ya Cibitoke bikemezwa kandi n'inzego z'umutekano, birateye isoni n'agahinda. Kivuga kandi kiti akabinaka akabikabise kasubiriye kwibonekeza kuri bene Burundi mu gihe vyibonekeza ko bamwe bari batanguye kwibagira ayo mahano. Abantu bahagarikwa bagatwagwa hatazi bakabugwa irengero nivyo vyirirwa biribonekeza hirya no hino mu gihugu. Ivyo ngo bitanga ishusho mbi cyane ku gihugu nk'uko ikinyamakuru wacu kivyandika. SOS Media nacho canditse ku munsi z'abarundi bahunguka bava mu gihugu cya Tanzania bagasubira guhunga abushasha kubera gufatwa nabi nabo basanze mu gihugu hamwe no kubura ibyo bafungura kubera ubukene buzura inzara mu gihugu. Benshi muri abo basubira guhunga bavugwa mu ntara za Makamba mu bumanuko bw'igihugu hamwe na Ruyigi mu Buseruko. Ku bw'ico kinyamakuru ngo naho bitoroshe gutanga ibitigiri, amakuru bafise yemeza ko abarenga ijana bakiriwe muri nondwi mu ikambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania. Mu bijanye na politike, ikinyamakuru Jeune Afrique kibaza ingene umuntu ashobora kubaho mu Burundi atari wo mugambwe uri ku butegetsi, kiti umwaka umwe urarangiye amatora abaye umugambwe CNDD FDD urayatsinda na yindi migambwe itavuga rumwe nayo ikarindira igihe cyayo. Aratogwasa yabaye uwa kabiri ku majwi 75.15% kuri 71.45% bya CNDD FDD. Ngo arashobora rero kuvuga ko ari ku isonga ry'abatavuga rumwe na CNDD FDD, imigambwe yabo ikaba yarashwanyaguritse imwija mu kwa kwa leta iyindi fata ibigwanisho hagati mu gihugu no hanze, bikaboneka ko atawundi ashaka gufata mu mugongo atari agatorwasa. Tuti bagenzi, aha niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru byane nkuru nziza na yabashikirije nkaba ndabifurije kuroranirwa iwanyu no mu byanyu.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze Diane nkuru nziza, ni na hano nciye nsozera no makuru. Mwakoze kuba mwadukurikiye, mugire aho muba mwubahwe mwese naho ubutaha.